iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio indwi Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ubu ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri Isanga. Ku munsi wa mbere tuganira ku bibazo bya politiki. Amahoro bakunze ibijwi rya Amerika mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kwihweza ingingo yatangajwe mu ndwi iheze na Sentare Mpuzamakungu Mpanabyaha CPI. Iyo sentare imenyesha ko igiye gutangura amatohoza ku byaha byakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu gushika mu kwezi kwa cumi tariki mirongo ibiri na zitandatu z'ukwezi kwa cumi. Babikoze ibyo byaha bakabihanirwa. Mbega iyo ngingo isigura iki ku migambi yo gufasha igihugu cy'u Burundi kogorora? Bizogenda gute ku igihugu cy'u Burundi kimenyesha ko kuva ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa cumi kitakiri muri iyo sentare kandi ko kitazokorana nayo muri ayo matohoza ivuga ko yifuza gukora? Kuri ibi bibazo n'ibindi twatumiye abatumire babiri, Mushingantahe Leonce Ngendakumana serukira umugambwe Sahonya Frodebu. Twatumiye kandi n'Umushingantahe Jacques Bigirimana umukuru w'umugambwe FNL. Kuri ibi bibazo namwe bakunzi b'iradijwi rya Amerika turabatumiye, mushikirize ibibazo n'ivyumviro nk'uko bisanzwe, mugume ku maradiyo yanyu
muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Je ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Radio ijwi ry'Amerika isamira niri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nkuko mwavyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro mwumva buri munsi ku masaha ya saa kumi i Bujumbura i Burundi ni Kigali mu Rwanda. Ikiganiro ni muri Isanga muri kumwe na Oriane Itangishaka. Sentare Mpuzamakungu Mpanabyaha ku munsi wa kane w'indwi iheze yahaye uburenganzira abashikiriza manza bwo gutangura itohoza ku byaha byabaye mu gihugu cy'u Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu gushika uyu mwaka mu kwezi kwa cumi. Reka dutega amatwi mugenzi wacu Loje Burikaneza atubwire idonido ry'ibijanye n'iyi ngingo ya Sentare Mpuzamakungu Mpanabyaha CPI.
Kuri uyu wa kane abacamanza batatu b'igisata cy'ibanze cya gatatu cya CPI bagizwe na Chang Ho Chang, Antoine Kesia Mbemindua na Raoul Pangalangan bahaye uburenganzira Fatou Bensouda umukuru wa Sentare Mpuzamakungu Mpanabyaha Irahe bwo kugurura amatohoza ku byaha iyo sentare yashiriweho gutohoza ko vyakozwe mu Burundi canke vyakozwe n'abarundi hanze y'igihugu c'amavukiro yabo kuva ku itariki ya 26 ukwezi kwa kane mu 2015 gushika itariki ya 26 ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi. Umukuru wa CPI afise ububasha bwo kugira amatohoza no ku bindi vyaha vyakozwe imbere y'itariki ya 26 mu kwa kane 2015 canke ivyakozwe n'ibizokorwa inyuma ya 26 ukwezi kw'icumi 2017 mu gihe ibisabwa n'amategeko vyuzuye. Ingingo ya mbere y'iki gisata cy'ibanze yashinzwe ku itariki ya 25 ukwezi kw'icumi umwaka, ariko mu buryo bwihariye umukuru wa CPI niwe wenyene yemerewe kuzana amakuru n'ivyemezo bikenewe mu ntumbero yo gukingira ubuzima bw'abakorewe amabi hamwe n'ivyabona. Icyo gisata cy'ibanze cya CPI kivuga ko iyo sentare ifite uburenganzira bwo gutohoza ku vyaha vyaba vyarakozwe mu Burundi igihe ico gihugu kitari bwikure mu masezerano y'i Roma ashinga CPI. Uburundi bwinjiye muri sentare Mpuzamakungu Mpanabyaha CPI ku itariki ya mbere ukwezi kwa 12 mu 2004 buyisokoramwo kwa 27 ukwezi kw'icumi mu 2017. Itangazo rya CPI ryasohotse kuri uyu wa kane risigura ko iyo sentare ifite uburenganzira bwo kugira amatohoza ku vyaha yagenewe gukurikirana mu kiringo co kuva Burundi bwinjiye muri iyo sentare gushika ku itariki ya 26 ukwezi kw'icumi guheze. CPI sigura kandi kwifisa ububasha bwo gutohoza naho Burundi bwikuye amasezerano y'i Roma kuko ivyaha bishobora kuba vyakozwe vyabaye ico gihugu kikigengwa nayo amasezerano. Yose ntaribandanye ivuga ko Burundi butegerezwa kwemera gukorana nayo narijya ingingo yo gukora amatohoza yafashwe kuwa 25 ukwezi kw'icumi 2017 imbere y'uko Burundi bwisokora muri CPI. CPI ishikiriza kandi kukorana hagati y'u Burundi nayo bitegerezwa kubandanya umwanya wose amatohoza azomara, ikibutsa kwiza inshingano u Burundi bwiyemereye igihe bwemeza amasezerano y'i Roma. Igisata cy'ibanze cya gatatu cya CPI kimenyesha ku ibyemezo byazanywe n'umukuru w'iyo sentare harimo ibyo yabwiwe n'abakorewe amabi bihagije kugira ngo habe amatohoza yerekeye ibyaha by'agahomera bunwa byaba byarakozwe mu Burundi kuva ku itariki ya 26 ukwezi kwa kane 2015 haba mu Burundi mu bihe bimwe bimwe canke hanze y'u Burundi bikozwe n'abarundi. Muri byo ico gisata kidondagura ubwicanyi, ugufunga abantu no kubaka uburenganzira bikabije, ukubabereza igufa, ukubanyuruza, ugufata ku nguvu abakenyezi n'abigeme hamwe ni hamwa. CPI ivuga ko abantu 1,200 baba barishwe kuva mu kwezi kwa kane 2015, ibihumbi babarezwa igufa, ibindi bihumbi bafungirwa ubusa mu gihe abagera ku 100 baburi irengero. Hagati y'uko kwezi 2015 no kwa gatanu 2017 iyo sentare harura abarundi bahunze igihugu kwari 413 490. Abagirizwa ibyaha harimo abakozi ba leta canke imigwi ishira mu ngiro politike za leta. Ahavugwa cyane cyane igipolisi iperereza bimwe mu bisata by'igisirikare byo babikora rwihishwa bitari munsi y'uburongozi bw'inzego za gisirikare zizwi bigakorana n'urwaruka rw'imbonerakure rw'umugambo uri ku butegetsi. Umukuru wa CPI ntabwirizwa kugarukiriza kuri ibi byaha byadondaguwe gusa, afatiye ku byemezo ashobora no gutohoza ku bindi byaha nka genocide n'ibyaha byo mu ntambara mu gihe atoja hanze y'ibyo yemerewe. Umuvugizi wa leta y'u Burundi Philippe Nzobonariba yabwijwe ijwi ry'Amerika ko leta itaramenyeshwa ingingo, ariko yongera ko leta y'u Burundi itazokorana na CPI kuko atabushuti bigifitaniye. Nzobonariba anasanga abacamanza bafashe ingingo bivuguruza bagahonyanga amategeko kuko bemeza ko umukuru wa CPI ashobora gukora amatohoza ku vyaha vyakozwe imbere n'inyuma y'ikiringo yaherewe ububasha. Asoze ravuga ko ari bimaramare byabatumye gufata ingingo kugira ngo barabe uko bigo vyora bitewe n'uko bahonyanza amategeko menshi rwose harimwo kutegera bagisha inama u Burundi mu vyo bateguye vyose. Eroje burika neza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Arakoze mugenzi wacu Eroje burika neza. Nkuko yabivuze leta y'u Burundi ivuga ko iyo ngingo ya sentare yafashwe itayemera kandi ko igihugu camaze kuva muri iyo sentare. Reka twongere dutega amatwi ivyo leta y'u Burundi yashikirije biciye ku mushinga nahe Terence Nairaja mu bushikiranganje w'intwari hagati mu gihugu n'umushikiranganje ajejwe ubutungane mu gihugu. Tubatega amatwi.
CPI twaravavanuye. CPI twaravavanuye. Abarundi twarikukiye.
Abarundi Terence Ntayiraja umwunganizi w'umushikiranganje w'intwari hagati yari imbere y'abakunzi ba leta bari mu myiyerekano ku mugwa mukuru Bujumbura yarangiriye mu kibanza citiriwe ukwikukira hagati mu gisagara. Abari muri yo imvura yazindutsiragwa ntiyabujije gushika ku cabazindukanye. Ariko uyu munsi bagenze umwanya muto ugereranije n'uko bahora babikora kuko urugendo rwabakuye mu masanganzira yitiriwe ONU muri zone Ngagara mu buraruko bwa Bujumbura. Imbere y'uko bashika mu kibanza citiriwe ukwikukira bacafata ibarabara yitiriwe Chaussée Peuple Murundi akaba ata birometero 2 biri hagati y'ivyo bibanza. Ntayiraja yabwiye abitavye akamo ka leta uyu munsi ko ivyo CPI yakoze ari ububeshi.
Ayo namanyanga iyo ni fraude bakoze bashobora no kuba bateguye bakico bitegwe bita kwandidata kugira bashire ko ziyatariki ngo kugira ngo ibyo basaba bije mu ngiro ntibishoboka na gatoya. Kuri uyu munsi rero leta y'u Burundi yagomeyesha abantu n'amakuru ngo yuko yamaze kuvavanura na CPI kuri irya degerezo ataho duhuriye. Ibyo baraye bakoze no vuga ko ari bimaramare byo kugira ngo bace ingiro bahawe kuko abankako n'amafaranga menshi bakoresha bayahabwa nabo bakoloni barayaguha bakavuga bati kuri iki nico gitumanye n'icyubahiro Petero Nkurunziza mu majambo y'amashikiriza barundi yavuze ati ati ndugwe twamugina iyo fashanyo izoza icarishamwe abarundi turayase turakeneye imigenderanire n'amakungu yose kandi rahari ni myiza ariko kirazira ko harabaza kuduha ifashanyo yo kuducanishamwo no kuza kuturemeka intebe ishushe turavyase
umunganirizi w'umushikanganje w'intwaro yo hagati anasanga bitangaje kubona CPI yikanguye uyu mwaka kandi vyaha mu Burundi vyamye bikorwa kuri kwamye kuva muri kahise
mwibuke barundi bene wacu incungu zacu incungu y'ukwikukira incungu ya demokarasi ababikoze murabazi abarundi bagandaguwe murabazi mu minsi heze umugwi severe watoye ibinogo bishika ijana mu ntara ya mwaro mu ntara ya rwigi bishika ijana 38 mugabo ubwishaje bwose bwabaye ntacho bubabwiye ntacho bumaze imbere yabo ikibababaje nukweza abantu bahunga barya amahoro n'umutekano mu 2015 kugeza aho bagera kure kudeta bakicara kuri burende izuba riva bagaturira amamodokari bakimbagura amabara ya tasabiye ideni dusa abantu bose bononewe ibintu kwegeranya ibirego byabo kugira ngo babishikize ubutungane bw'u Burundi maze bubacire imanza izarange zirangire itarangira nazo ishije mareke kwamabara besha mugira utonde bubakoze utonde rw'amarembentanya bakabesha ngo abantu baranyurujwe bariho
kuri uyu wa gatanu leta yasohoye itangazo yemeza ko itazigera yemera gukorana na CPI yasomwe na Emile Rantine Kanyana umushikanganji w'ubutungane
u Burundi bwagomba kubanza kwibutsa abarundi n'amakungu ko kuva itariki 27 gitugutu utakiri abanywanyi biyo sentare u Burundi bwamye bwiyamiriza kandi buzokwa mabuyamiriza ingingo ziyo sentare kuko byaragaragaye ko ikorana n'abagomba gusambura no gutembagaza ubutegetsi bw'u Burundi bama bashaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi iyo sentare iraboneka ko iri mu bari ko barategura intambara mu Burundi ikwitegura ibihano imbere yuko ivyaha bikogwa ibyo navyo bikaba arakamaramaza eka mbere ari n'igitutsi ku mategeko mpanavyaha no ku nzego mpanavyaha mpuza makungu u Burundi buri yamirije ingingo iyariyo yose izofatwa buko nongera kuvuga yuko ingingo yose izofatwa niyo sentare ku Burundi izofatwa nyitigeze ibaho
Tongeye gushimira mgenzi wacu Eloge Burikaneza yateguriye iyo nkuru aho hari ku munsi wa gatanu w'indwi heze. Mbega none iyo ngingo isigura iki ku migambi yo gufasha igihugu cy'u Burundi kogorora bizogenda gute ku gihugu cy'u Burundi kimenyesha ko ko cyavuye muri iyo sentare kuva ku itariki ya 27 z'ukwezi guheze. Kuri ibi bibazo rero nibindi twatumiye umushinga ntahe Leonce ingenda kumana aserukira umugambwe Sahwanya Frodebu hagasekira kandi inani z'abatavuga rumwe na leta hadese kibiri na Senared twatumiye kandi umushinga ntahe Jacques Bigirimana umukuru umugambwe FNL kazi rero mwese namwe mwese bagenzi nkuko bisanzwe mushikirize ibibazo n'ivyumviro nimero ni yayindi nyene ni 1 2 4 4 1 9 9 1 9 3 ndasubiramwo nimero yacu mushaka kutwakura ko ni 1 2 2 4 4 1 9 9 1 9 3 tutarinze kurandira rero katwakire abatumire bacu mushinga na Helonce ngenda kumana nongeye kukura mutsanda guha ikaze mu kiganiro muri isanga
murakoze cyane kandi
Ego namwe mushinga ntahe Jacques Bigirimana ndabaramukije namwe nyene kaze mu kiganiro
Natwe turaramukije etwo natwamutsa nabakunzi biragiye kwa twumviza
Tuhereye kuri mwebwe mushinga ntahe Leonce ngenda kumana kuri mwebwe ikibazo kirabazwa cyane gose ni kubera iki CPI mubona ari kubera iki CPI yatangaje inyuma y'indwi zibiri zose yuko yuguruje aya matohoza kandi inyuma yaho igihugu cy'u Burundi kivuye muri iyo sentare
iyo ngingo yafashwe muri iyo sentare ingingo nziza cyane kubera ko u Burundi leta y'u Burundi iri mu bihugu byanka kudahana ibyaha icyo bita mu Gifaransa lutte contre l'impunité des crimes ubwa kabiri iyi ngingo ije gufasha gushyira mu ngiro ibyo twapfunditse iyo arusha aho twaharira kuri bazo byadushikiye ingene barundi bicanye ingene twakumiranye hama nditwumvikane abahutu bakagiriza abatutsi abatutsi bakagiriza abatutsi bakagiriza abahutu hanyuma imiryango nayo ariko makomisiyo gihe yari porodebu nayitonda nawe akagiranye akazi abariko baradufasha igihugu cy'Uganda n'igihugu cya Tanzania baduhanura ko twushinga imizi ibiri umugwe gitohoje kuri kuri kahise ku Burundi neza kakandikwa neza ntigasubire kwitwa kahise k'abatutsi ntigasubire kwitwa kahise k'abahutu cyangwa k'abanyaburundi cyangwa k'ahandi kakitwa kahise k'abarundi hari n'ubundi mugi rero wavuga uti ibyo uwo mugi ni umugi mbese makungu ibyo tohoza ku byaha bijyanye n'ihonyabwoko ibyaha by'agahomera binwa ibyaha byo mu ntambara ati kigatatukira gushinga yuko hasi yo cyashingwa nyasenga mbuta makungu z'iyi nyene iri kurambuga
ariko
ninde dushika ngaha aye kugira dushika aha ibyabaye mu mwaka w'2014 ejo bundi mwabivuze byakurikiraga muri GRS aho kubyabaye usanga ipiti kikubibona abatavuga rimwe na leta bagira uko babibona
yego ariko nk'uko ariko nk'uko twabajije umushingantahe umushingantahe ngenda ku mana
ingene twabuze dushika aha abantu ntibashaka kubyumva neza uko turi ndi kubyaga bage cyo nyine mugabo bikamanda kureke kuko ni ikijambo
mwebwe namwe mushinga na Jacques Bigimana iki kibazo nyene abantu bariko baribaza cyane muri iki gihe ni kubera iki kuri mwebwe mubona iyi sentare iyo ba yararindiriye iki kiringo caho Burundi bwa rwamaze kuva muri iyo sentare kugira ngo imenyeshe yuko itanguye amatohoza
nakoze cyo twabwira cyo n'inyamico iryo sentare na sentare irimo iyo sentare ni igikoresho cy'abazungu ni ukuvuga yuko yoyo yatabitswe ijambo n'abashebuja rero bashebuja bayihaye itegeko bati tangura wuguruwe izo ankete uyu munsi nyene tangaza ko itanguye nta kintu twakubwira yaratanitswe nayo icishira mu ngiro igitanitswe nta kintu twakubwira
nk'uko mushinga ntahe ngenda kumana bivuze CP ivuga ko ubutungane bw'u Burundi bwo bwarananiwe gukurikirana ibyaha bimwe bimwe byo byo nk'ibyaha byakozwe kuva mu 2015 byo mubona byarakurikiranywe biriko birakurikiranwa nk'uko abanyagihugu canke n'amakungu yoshima
bigaho ubutungane bw'u Burundi bwonanirwa ibande babwitwaye ko hanyuma urubanza ndirwacibwa bige nanirwa kubera iki naho bamwe bamwe bagerageza kubunaniza ndabye neza ko utungane utarananirwa icyo ubumenya cyo ni uko iyo sentare idipiragira n'imboza n'ibintu bya politike nta namwe byisunze amategeko nta namwe byisunze ubutungane mwavuze yuko wumvise umumenyeshamakuru abaserukira Bujumbura ariko arabasigurira ibintu iyo sentare yafashe iyo ngingo ivuga ko ifite ibirego byatanzwe n'abitwaye mu tubariza ko muri iyo byo birego bafise ibirego by'abahekuwe n'abajya batanguje imyiyerekano ko bafise ibirego bya bamwe bahekurirwa mu cibitoke cya Bujumbura kumutakura jabe musaga na Nyakabiga mwese abagrenade mwarayumba aterwa n'abarya bari bavuze yuko bahakana ngo ikiringo cya gatatu cya Nkurunziza none ko tuzi abantu batikiye ingano zigatikizwa n'amagrenade abandi bagaturizwa amapine muratubarize ko muri ibyo birego imiryango yahekuwe nayo yoba yarabishikanyeyo none icyo tuzi bumvirije ibirego byaba bataye igihugu mu manga byonyine
tugarutse kuri mwebwe mushinga ntahengenda kumana abategetsi b'akarere harimwo umuhuza w'abarundi yore Museveni hamwe n'umukuru w'akarere k'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko John Pombe Magufuli bo baranegura nabo nyene iyi ngingo ya sentare mpuzamakungu mpanavyaha y'ukugurura aya matohoza bavuga ko bisubiza inyuma inzira y'ukugira ngo igihugu cogorore mwebwe kuri iyo ngingo kuri ico ciyumviro cabo bategetsi bayoboye akarere kandi harimo n'uri ko aragerageza guhuza abarundi muyivuga kwike
ndikamaze nshira kandi gatye kubyereke inge bari bigashika kuri ingingo ariko abo muri fraude no kutuga ibyabari mu 2014 na 2015 abari ku bitegetsi yabo bafatanije barabyitirinda byinshi kuba kubatavuga rimwe na leta gushika n'aho bavuga yuko batiye abantu gushika n'aho bavuga ko babonye ibinogo abo baza kuvuga na leta bahandwemwe gushika n'aho bavuga yuko bavuga yuko batanze imitahe irenga 30 yo kurondera abantu bari hanze bakatwara nyine mu masenga yo hanze kugira ngo batakabazana cyangwa bakakira imanza urumva rero nabo nyine barabifitemo uruhara none n'umushinjacyaha w'ubutungane yavuga ati hari ibyo twabahaye nuko tutabibona ko babishyira muri ibyo ubu rero bariko baradendaga ibi byose baje bavuga bati abantu kuye baba barishyizemo ni kumenya ingene iyo senta rikora niba basenga ari yose mbere irabanza ikumva ikakira ibirego hanyuma ikarondereza yonyine ijoro byarabaye ubu rero igirigire gushyira hamwe wenyine ibyo byemezo byose byari bya leta yaba ibyo batavuga nayo na leta cyangwa abahohotewe reka nibyo byose bariko baradendagura nibyone nyuti tutakimanza cyangwa ibyikimanza tubyere cyangwa ibyikimanza kimwe simbona icyo bariko baratinya kuko ntibaravuga yuko bashaka leta ntibaravuga yuko bashaka umuganga uri ku butegetsi ntibaravuga yuko bashaka batavuga rimwe na leta ntibaravuga yuko hari abantu bashaka bavuga ati tugira dutohoze none Burundi bwo bugira bwinjire mu bihugu bidashobora kwemera ko ubutungane bukura bidashobora kwemera amatohoza mu gihugu reka rero nishyo kuri ikibazo cyawe twarabyumvise ariko byaratubabaje ibi by'abakuru b'ibihugu bibiri kuko ibyo twaganiriye arusha tugashyika kuri ingingo yo gushinga uyu mugunene kuri mwemera ibyaha yararongoye ibyo biganiro ni umukuru w'igihugu cya Uganda uburongoye igihugu cya Tanzania bukiyo yarari mugabo abamukurira umukuru w'igihugu Mkapa na umukuru w'igihugu Kikwete nibo bari bari nibo batuhanuye ko kuri mwene ibyo byaha bidashobora kumvikana ngo kuri ibi byaha byo mu mwaka w'2014 bitumvikana ko kusaba hakashingwa serengari mpuzamakungu ikurikira abo bose babiteguye cyangwa bakabikora ubu rero niba be bahinduye bakavuga bati ibyo ntibigikenewe rero ntiturabimenya twumva icyo bivuga ku maradiyo umugabo wagiye gutangaza ingene ari bo bibihanura bakagaruka kuvuga ngo barabyaza ibyo kumvikana ubwa kabiri ufashinjira byo kudahana abantu bakora ibyaha ngo uri kurafasha Burundi ahubwo uri kuratuma Burundi bizokwa mu isanganya ngacyo ariko baradufasha rero icyo bo gufata ko kibuye niko byabiganiro byo kwitubera byo byose bigaca kuri bugana yaha ibyo ni abanyembere bafashe bakina Burundi ibyaha bihanwe abakora ibyaha bidegenge mu karere abakora ibyaha bidegenge Burundi bavuga baheje akarere bavuga baheje
nkuko bivuze mushinga ntayenge ndakumana kubijyanye no guhana ibyaha nta makenga mubibonamwo mugira iyo kuri isantere mpuza makungu mana vyaha nkuko batabizi ahanini ibyaha bakurikirana cyane cyane ni muri Afrika honyene nk'imanza 9 kuri 10 zose ziri muri Afrika nk'umunyafrika nta makenga bigutera
yenda makenga bingenye kuko ibihugu byaragiye hano bimaze kurana ingene muri kahise bavuga za ngwano byinshi cyane cyane zibiri zaba ingene abantu bicwa cyane cyane mu Budagi kandi bagahonywa bavuga bati iyo ni ibintu byo bandanya dutegereje turashinga amasenga ari acira imanza abantu mwe nabo urabona rero ubunye muri Afrika abantu twavuze ngo turi kuki tuba ngo tuje mu ndwara ya demokarasi bisanga ntitwagiye mu ndwara ya demokarasi bisanga ahubwo twasubiye muri bijya nyene ubu abantu barizihizeho ku ngugu bagaca bakoresha igisirikare bagaca bakoresha igipolisi bagaca bakoresha iperereza bagaca bakoresha urwaruka bagakoresha amahera ya leta ugasanga bakiri mu duhagarara mu gihugu
noneho ibyo bikorwa muri Afurika honyine
bibaye muri Afurika ni uko ibyo bikorwa cyane muri Afurika ibintu bigiye bidendagura
Mushinga na heja kibirige mara mbere ko tuja ku murongo ngo tutangure twakire abanywanyi nabo nyene bagira ico bashikirije zikatuguhe ijambo ugira ico shikirije nawe
Ibo jenda ukuzo oreje kubaza kiratomo yego sa warobye tuti ndege bya hatwomba ipikiranwa kwareje muri Afrika atari ipikiranwa kubanyamahanga no kuvuga ko bazungu yenda dakore yonsi ibyo karavuga ndiwa dakore yonsi karavuga gero tarangaza iyo uno munsi mu 2017 avuga uko ukacuraba inyene yavuga mu 1993 mushika umunsi ubutegetsi bwa Frodeno busezererwa n'abanyagihugu ibyo yavuga mu 2017 n'ibyo avuga uno munsi yateye agahinda ariko reka tubandane mbega rero ko tugomba ko duhera aho tugeze guhera tuganahe tukanavuga ibijyanye n'ibyagirizwa umugabo sa abanyafrodebu arongoye kuko muradutse naho nimutera kandi ufite ibyo wagirizwa na cyane cyane inyuma y'iganda bwo rya president Mekiro Ndadaye ariko ibyo byose twovuga twenshi abacamanza nshake kumukebura amenye icyo avuga n'icyo areka gukora ko umugabo arongoye ufite nawe nyine icyo wagirizwa kandi itegeza kuva ko cyeke ikemezwa naho majyeka ndabyeza kero ariko mu paso ni nkuko mutubagije ikintu agomba kuvuga kuri bene muzi agomba kumukebura avuze ngo iyo se ntare ngo dupfa kuyitinya ngo bitubi bizofatira ko ubutubi bihe gifise bitubi yuko itazo tutosanga izokorera ku byo leta yatanze cyangwa ubundi nagenda mu bazi none ko ujya mugore atwara ibyo se ntare yavuze neza ibyo agira korene ko harimo ukwemeza yuko amaze gupfa abantu bashyika 200,000 tukaba tuzi neza yuko ibyo byavuzwe n'abo bataye igihugu mu manga aribo bahurikiye muri za sinarenge na sosiyete sivile n'abandi none abo muri ibyo icyo byonyine n'amajyanabiri baba ngombwa yuko leta y'urubuzi nayo yabibyemeza kugira ngo twumve yuko ikorera ku birembo bya babiri kuko nimba ariko agomba kugira amatohoza yategereza kumviriza impande zose aragenda kubwira yuko leta y'Uburundi tubajije kuko twese mu gihugu cy'Uburundi kandi bagira iyo gishinzwe opposition politique extra parlementaire yafise uburenganzira mu kubaga leta ibyo iri kurakora muri ibyo rero narabajije mbega muba mwaritwaye muri dasentare leta yatubwiye yuko ataco yigeze ijana yo ataco yigeze yitwaye numva yuko icyo bitegerezo bavuga ni icyaro bayagiriza ibyo leta yemera biriyo muravuga ko mwumva yuko bavuga yuko hari abicinyi bw'abanyabuntu none muri ibyo leta iremeza kuba bicinyi bw'abanyabuntu bwabaye murumva yuko atari ibyo kumwumvise ko leta kwa kintu na kimwe yigeze ibazayo ariko icyo nagenda kubwire rero utwumvize iyo sentare twebwe ibyo iri kwiragira byose dufata ko ari ukwitwenga twarumvise kandi turemera neza maze turabishyigikiye yuko iyo sentare igihugu cy'u Burundi cyarayivuyemo ni ikindi manza abayitwariye abayitwaye ko leta na twebwe imigambi iri mu Burundi turimo muri ibyo biturimo baraducira imanza abo bayituye twebwe aho icyo tuvuga turituye oni idutohoreze ibintu byabaye ku Barundi kuva mu mwaka w'1965 1979 aho hapfuye ubwoko bumwe hafi umuriyoni 1993 igera 1998 aho n'umukuru w'igihugu yaho icyo gihe yifatiye indege y'akadugudu wenyine ubwiwe arimwo akagenda agakikiza inganda ibyo bariva muri ntegara marangara babidutohoreze abantu bagapfa batacyo bazira 1993 umukuru w'igihugu yatowe n'abanyagihugu apfa amusurikana paki akagandagurirwa mu kanda abasirikare isi bose bari ngaho turuzi neza ko hariho komandema agapfa nk'igitera batondeye ku gihome
birumvikana ibyaha byabaye
bakurikira ubwicanyi bwagirizwa abo bishe umukuru w'igihugu Ndadaye Kyo n'umugambwe Sabanyafrode Burongo na rero bamusigira ku manda ibi rero bigomba kubibona hanyuma isigaye badutohoreze n'ubundi bwicanyi bagiye barakurikira ataraho naho twebwe dufata ko iyo sentare igomba guteranya Abarundi mbega hariho ubwoko bwa nyagupfa ntibukurikiranwe nubwo gukurikiranirwa ibyabaye guhera 2015 gushyika uyu munsi ubwabaye ubwishwe
birumvikana mushinga ntahe Jacques Bigirimana yuko ibyaha ni byinshi byabaye
kandi twese turitowe tubishyira ahabona hari n'ibiriri hari ibibahawe n'amakungu n'ibindi yahebwe noneho tubabwire n'icyo gihe n'abandi bamufasha
urakoze cyane mushinganahe reka duha kanya
bayashyiraho nayo yapfuye mu 2015 n'amaraso y'Abarundi tuyumve kumwe hama twumve ibintu byabaye kumwe bahani kumwe ataraho bariko baritwenga bariko bigadiga nibajane hiyo abazungu twara bahini.
Murakoze cyane mushinkahe Mbigirimana. Reka tuje ku murongo nkuko twabivuze duhe abanywanye biradijwe rya Amerika nabo nyene akaryo kukubaza ibibazo no gushikiriza ivyumviro. Duhere kuwitwa Jonas. Wiriwe neza Jonas?
Ndiriwe.
Amahoro. Uhamagaye uri he?
Amahoro cyane. Mwanyumba?
Ego, mwamagaye muri he?
Ego, tamagaye Mukayanza.
Mhm. Tuka kwijamba.
Nakuvuga je cyangwa gitumbeza ko kuri Jacques Bigirimana, banane kuri Leo Singenda Komanda.
Mhm.
Sinumba je n'ingoma ko kuvuga cyane cyane ku butungane. Sepeyi Amerika abasirikare bayo bagiye mu Afghanistan bakora ibyaha kuko biravugwa na sentare y'impuzamakungu. Amerika yavuga ati nta musirikare wacu ashobora kubazwa oya mu sentare yanyu kubera yuko ubutungane bwa Amerika buri kwije. Ubutungane bwa Amerika ni rutu bituma ko Uburundi nabwo mu 2015 hakoze ibyaha kuko sentare y'impuzamakungu ivuga ushikanona umunsi akavuga yuko rero ngizije ahita ufungira ku matohoza rero yavuga iti twabize ubutungane bwigenga kandi twabize ubutungane bushaka kubikora. Rero zimwe ndakomana nawe ati nibahere ubunyenye bahane wera mu 2015 naguma kubaza umushinga nawe rero sindakomana ikintu gishara cyacaranje. Alo?
Turakumva.
Alo?
Ego, bandanya.
Gishara cyacabaye kuburyo ashobora kuva mu gakiri akaza agahita kwiyaga ahita avuga ngo yahane nibahane ubwo ntabwo za politike zirimo.
Urakoze cyane.
Nafasha kuri abarundi tuyazite amaso turabona kubera iki bahera ubu uyu indomo nga Fede Buzari ishobora kwindadaye gushika aho zimwe zirivire mu ishyamba iyo uko ingana zari zigitikira kandi icyo gihe tuvuga ko Burundi bwagiye muri Sepeyi ariko FDD itsinze ije ku butegetsi kubera iki yambe cyakoze abanyaburaya nani ngo bayifite abanyaburaya leta yatanze imitahe kugira ngo bahafatwe abakoze ishyano bagatitura inzego kubera iki igikorwa kidashyira mu ngiro imitahe ya kabiri n'ubushamanza bw'u Burundi ariko bacanye mu kiyago ubundi ngo bagurukire deniye kenyi abona niba politike zirimo.
Murakoze Jonas, birumvikana ikibazo cyawe kirumvikanya Jonas. Jonas, ikibazo cyawe kirumvikana. Dufise abantu benshi ku murongo, reka nabo nyine tubaha karyo tubandanye twakire Jean Bosco. Jean Bosco, uraho urakomeye?
Ndabaramukije nanje. Je, ikibazo nanje nfise nashaka kibaza Rose Ngenda ku Mana. Rose Ngenda ku Mana na umufata nka papa, ariko ndabona ikumengo arimo aratwigisha kuzokoresha ibintu by'ibinyoma. Ikibazo cyanjye cya mbere nashaka kumaza abishe ndadaye n'abishe ntajyamira buba barabashikanye muri Sepeyi. Icya kabiri nacyo ko ujya muntu aserukiye rujya rukiko rwa Sepeyi yavuze yuko ibyaha byakozwe na leta ihari n'igipolisi n'ugwaruka ruserukira iyo leta abaturiye amapine muri bijya bisa muri bijya quartier zine baraba bari muri leta abateye igisirikare n'amakambi y'igisirikare na prizo iyo bari leta ubwayo yiteye. Ibibazo byanze byari byo. Murakoze.
Murakoze cyane Jean Bosco. Reka tubanze duha karyo mushinga nahenge ndakumana abishure duhereye ku kibazo cha Jonas. Mushinga nahenge ndakumana, ijambo ni kwawe.
Era kuri chat. Ijyake ndabonye cyo uko twebwe ibyo tuzagirizwa byo tumira duhamagara tuzicara kwari tiguye kandi kagatsinda jewe nari tadi kubutungane mu butungane kuri bavuga ngo nira ko bize nyabwoko na madosi ya pisiki ni natiya kene cyane cyakandi bavuga ati iyo ni muri abantu bize n'amajambo yavugwa harabo leta yemeramo kandi cyora kumenya n'ibyo leta yatanze icyo tuzi nuko leta yagiriza abatavuga rimwe na leta ko ari bishya abantu urumvise ko ari inkunga igiye kubivuga urumvise ko na Jack yabigira kesi bajya rero ko abo bose nabo nyine muri leta yatanze bari imwe. Rero abantu barakeneye umuco wose kuko niba bagukurikira bamenye neza ingene byifashe umuco n'ingiri ku byaha byose byakozwe kuva muri 62 gushika muri akabihumbi bibiri n'umunani hari iteko rya leta ryabishyize biri muri federe bariko babikurikirana n'ubu turiko turavugana bariko barakora hirya no hino batohoza kuri ibyo byaha kandi abo bazosanga bagize ibyabwironyabwoko byagahomera bintu wa biranditse neza yuko hajyo basenga ribuzamakungu ibyobahana kuko niyo nibyo byaha ihanwa na senga ribuzamakungu urumva rero gushika mwaka w'ibihumbi n'umunani hariho aho biriko birakorerwa icya kabiri ikibazo cya ngadayi kiri muri sentare gasambura amazi angana Bujumbura kimaze y'imyaka cumi n'umunani kugira ngo kiba kiri muri icyo gihe kiracyaraheze twebwe rero tuzi ko kiri muri mu bucamanza bw'u Burundi kandi bari kubavuga ko ubucamanza bw'u Burundi bufite ingufu zikwiye ububasha n'uburyo bwo guca imanza turinze rero ko urubanza baruca iki urubanza rwanda ryamira ntiryamira ntiyaguye hari mu Burundi yaguye mu Rwanda icyo ni ikibazo kiri hagati ya leta y'u Burundi na leta y'u Rwanda si hagati ya Ngenda ku Mana n'u Rwanda si hagati ya Perezida n'u Rwanda ni ikibazo hagati y'inzego z'u Burundi ubu ni butegetsi bwa CNDD-FDD butegerezwa kubibazwa rero kuri ibibazo byabo ni ibibazo bitoroshye ndabona umubazo wasa n'uwabyishyuye
Jonas abaza kubijyanye n'uko
bavuga ati kuki ubunyenyeri bavuga ati kuko bavuga ati ubunyenyeri mu mwaka wa 2015 nuko ibyo bindi byaha byose bifite aho birakorerwa ubu naho ni uko leta n'abatavuga rumwe na leta bagiranije kubyaha byabaye iyo ngingo rero yobije kugira ibakature
ariko aravuga Jonas abaza ati kuki ego Jonas yabajije mushinga nahe ngenda kumana Jonas yabajije abajije ati Mushinga nahe ngenda kumana ntaguciriyemwo Mushinga nahe ngenda kumana ntaguciriyemwo Jonas yabajije ati ni kuki nko muri Amerika ubutungane bwikwije kandi bukurikirana imanza zabo atiwe kuki uburundi butokurikirana imanza zawo nko kuva mu bihumbi 2015 ikibazo cha Jonas
ndagihaya karorire kuri banza rwa mikiri ndadaye yego ndagihaya kandi yamaze kuboneka ari amadosiye menshi yaba mu Burundi yagiye yashika abantu bakabaza ati y'amadosiye ageze he bati biri mu matohoza bigera mu matohoza nicyo gituma abantu barinda bagira n'ishyaka kandi nakubwiye wowe ntiwabyumvise neza muri abo bakoze iyi ngingo ni leta yatari mitaye hanze iti hari abantu bakoze ibyagagahomera ngo batungira abantu bahamba abantu mu binogo nibadufatire mu babakwegera rimwe mbese mutabyumva barabanza avuge ko bamuhebye kandi ko badashaka ko abantu bazohanwa cyoze ibyo ntiwabitubwira bakavuga ibyo twarahebye ibyari byarabaye twatwa ariko turabyajura nta kibazo
Ego tubandanye ku murongo turagaruka no ku kibazo cha Jean Bosco cerekeye reka tubandanye tubanze twakire Emile hama turagaruka ku bindi bibazo twaba tutishuye Emile uratwumva
nabumva neza
nduga kwijamba amasegonda make ku murongo hariyo benshi barindiriye
Ego mani ndabamukije batumire ngira ko ndabaza no kubazo nagomba batumire bose bambwire ingingo ICC yarenze cyane ku rundi ruhande yubahirije mu gutangaza ijya ngingo yo gutanguza amatoza nyezina iyo ngingo ikaba yasohotse nyuma y'itariki ya 2020 z'ukwezi kw'icumi amatoza agira kabiri banya kubaho nk'abanyepolitiki bakunda abarundi ubukene bugeramiye abarundi ntabwo batabibona ijya ngingo ya ICC izohindura ikigabanya kubahwa mu bijyanye n'imibereho y'abarundi muri rusange amagaragazo ka nyuma ndaherekeze kuri jaki yavuze imigwi ingo y'abarundi yoba iri fabori paha oxida rezo oxida nakurama rezo oxida nto caburiye amahanga ntumbaze ngene bo bivuga muri antunga nagomba mbwire muri make iyo migwi yoba yitaweho kurusha iyindi n'abanyamahanga nka mu Burundi murakoze
Murakoze cyane reka duhere ku mushinga nawe bigira imana Emile arabajije ati CPI nta mategeko yoba yararenze ko mu kugira ngo itangaze iyo ngingo nyuma y'igihe cyayo arabaza ati mbega iyo ngingo nk'abanyepolitike izohindura iki ku banyagihugu?
Ego cyane murakoze, icyo mubabwira kandi abagize ikibazo cyiza cyane. Sepe yarenze amategeko, yarenze cyane amategeko agenga, yarenze n'amategeko mpuzamakungu ajyanye n'iby'ubucamanza. Ubwa mbere nabereho ho Sepe yagize ikosa twokwita ububandi trisheni mu kubahuka kunyuranya amatariki. Yaranyuranije amatariki iryangiringo yayisohoye Uburundi bwamaze kuva muri CPI, kwabaye no gutanguranwa. Ugutanguranwa byonyine kugira ngo Uburundi butangaze icese yuko bwaguye muri CPI, mugatangariza abanyamakuru n'amubwanyi abamenyeshamakuru bo muri Niji ya Amerika, mukaba mwabyumvise ko Uburundi bwatangaje ku itariki 17 ko bwavuyemo. Mugabo mutari bwumve yuko CPI nayo yafashe iyo ngingo. Mbega CPI kibabyawe namye gutangaza uko icyo buryo buke. Mbega nta maradiyo yamenye cyangwa imenyeshamakuru ibindi ko ibitangaza mu mwanya wabyo. Iyo ngingo yo yayitangarije inyuma yaho Leta muri gusohora itangazo rivuga yuko ivuyemo bigenze gute. Mbega Leta y'u Burundi na CPI nibanze bafashe uburyo buhagije bwo gutangaza imbere y'ibihumbi. Ako n'akabazo. Ibigira kabiri, CPI n'igikoresho cy'abazungu kandi igikoresho gikomeye cyane, nta yindi ntumbero ifise atari ugushyira mu ngiro umugambi ukanguwe n'abazungu bwo kuva mu 2015 gusenyura ubutegetsi bw'i Bujumbura. Nta ikindi twari kuyeza dufite umwanya twababwira ibintu byagiye birakurikirana. Ibyo murabona ko bari kubaragerageza kwagiriza ubuhamya bwo kuri kurategurwa, baragiriza kurondera isiguro yabyo, baragira batakuwa amazi abantu turahaguka. Erega bagumviye umupfasoni umunyeshamakuru w'ijwi rya Amerika. Erega abo bansi b'u Burundi nyine baragombye guta mu kari igihugu, barafata ikambi y'abatutsi yo ku Ruhororo, barakura kujya kuyitera no kuyihonya kugira ngo bavuge ngo Leta y'u Burundi n'imbonerakure baragihonya bwoko bagiye mu ikambi y'impunzi ku Ruhororo mu Ngozi, baratema gwendo n'ibyahonyabwoko bitidasangu. Aho Leta irimenye abantu ukabibona, iyo kandi yacicungerwa bihagije uwo mugambi burizwamo, urumva bageze aho bagomba gusakirisiya abatutsi ubwo buryo bagomba kwerekana yuko Leta igomba ivunya abatutsi yoja mu ikambi y'impunzi. Ibya kubera ku batutsi bakeni bapfure bise n'indwara abandi babuze n'icyo barya, nk'uko umenga abarundi baracyari mwezirigo by'abacakubiri ntiwazi yuko imbere kwari kwezerwa maze undi niko nakubarira. Kandi nk'uwo babonye mbwiriza ngiy'abarundi mwumva ntacyo batakoze ntacyo batagize, aho bari kubona yuko ibyonyabwoko byaje bitume noneho tujya imbere ya CPI bipfuye bapfanye uramutse batangura mu byaha bikabomera bunwa ibyaha ibyo byose barabibonye. Iri n'akarorero mwarabonye ibya komisiyo za anketi ijya biratohoza ngo ku byaha byaba byabaye mu Burundi kuko ubonye nk'akatati na muntu ibi baheruka gutangira i Geneve jenero nari bwanjye mwarabonye neza ko urya mu gihe watohoje wiyemeje neza yuko watohoje ibirego by'uruhande rumwe none urabona CPI ntibyakoreye ko bari bavuze jyewe ubwanjye nshyikirije mu izina rya Sulide yuko yahengamye yuko yuzuje uruhande rumwe. Urya muntu yararongoye ibya komisiyo d'enquete yaranyibwiye jyewe nyine ntegereje gutangaza kubivuga, yavuze ati turasabye waserukiye Sulide azane nawe izo ashobora gushyikiriza kugira ngo tugire raporo ibona imeze neza irikiribe. None ko twe ko turabirondera tutarabishyikiriza kabutura kibashyira mu ngiro ibyo yatangaje nkuko yaje kunduma ati genda uzane nawe kugira ngo dukompare itanguranye gute ko genda ariko ndabirundira ngo ndabishyikirize. Ndashoboye kubwira yuko nihirengamira ibintu bajya nihirengamire ku Barundi twebwe twarikukiye. Sinzi umuntu yavuze ati mbega none hari icyo izomarira Abarundi, izo ngingo nshya zomarira Abarundi. Nagenda kubwire yuko nimba ari senta rikomeye niyinjire mu Burundi turare, nibaze batohoze turare, nibinjire ngaha turare, nibaze ko atazokwinjira bizo zimanga zina mugahinga nuko byazimanganye mugahinga ibyo bitetewe baratetewe kandi kumatekeza
kuri ivyo mushikirije nyine mushinga nayo bigira imana mufise amakenga yuko sepe iyo ba irikiragerageza ku guhungabanya umutekano mu gihugu cyo gutangura intambara nkuko umushikiranganje w'ubutungane yabivuze mu nkuru twumvise
n'umwe nduzi yuko bahereye kuva kera basiregeta barondera ikintu cyotuma abarongoye Burundi bahagarikwa mu mabanga yabo yabo pito kubera yuko bandirije bashinze n'ubutungane reka nta kigira barondera reka bashaka umukuru w'igihugu bashaka inzego z'igihugu kugira ngo igihugu kibe arakirongora n'ubundi igihugu kibe kibagihagararira kibuze bahagarira umutekano wumva cyahinjira iki abaminibwenge naguhenze kimwe nakuguzuye urazana amagombe batere tubona ko bayateye haba abarundi birwanire cyane bamaramaje ku musozi mbeganaganda ku bante ariko bagenda muri Congo bagafata Jean Pierre Bemba bagatura bakajyana ubwo Jean Pierre Bemba niwe yishe abakongomani benshi gusumba u Rwanda rwateye muri Congo rukicaho n'abanyarwanda bahungiyeyo ko bakafashe uwagiye gutewe Congo akica amamiliyoni n'amamiliyoni bakamaramaja kuri Jean Pierre Bemba uwo mugara Jean Pierre Bemba murare abantu iyo bayahagirizwa kuko muri abana bantu bafurikiye hari nama yo kujya gufata Congo kwitwara ubutu murare abantu bapfuye ivyo bintu kuko muri abo bantu babiri
urakoze mushinga ntahe ngenda kumana reka murantunga mushinga ntahe bigira imana reka duha kanya no mushinga ntahe ngenda kumana nawe nyine kuri ico kibazo mushinga ntahe lonse ngenda kumana hari amakenga yuko amaherezo y'ibi byose ashobora kuba ari intambara mu gihugu cy'u Burundi
iyo cyambere bavuze ati hari amategeko yo yararenze byose niraza ko hari amategeko yarenze kuko hari abamituye muri abo rero harimwo abo ibyo byago byashikiye muri abo harimwo leta y'u Burundi kuko narumvise umushikiranganje w'ubutungane navuga ati hari ibyo natwe twamuhaye mugabo ntitubibona yabishyize hehe rero ibyo yari bifitiye ububasha iyo bamwituye arashobora kubaza abacamanza bo bita abajiji bati none twe twatangura ankete nibyo rero yabagije bamubwira ati niwe utangura mugabo nta muntu n'umwe nta mugambwe n'umwe nta na leta nta n'umugwi n'umwe warwanye baravuga ko bagiye kwangetako bavuga ati tuzegera ankete abatu tuzo bashikiriza babishikirize hama twebwe tuzoraba ko twubanaye tubikurikirana cyangwa tutazobikurikirana sinindi ngorane bafise icya kabiri ati nashobora ati icyo byemanira abarundi iyo ngingo hamwe byoshoboka abagiye bakora ibyaha bose na cyane cyane muri icyo kiringo nyine uwo mugwi ushobora gukorera ko harimo undi muco ndahatanu nshije mbona uwo mugwi ukorera ukora ku byaha byabayeho inyuma y'umwaka w'ibibiri na kimwe umwaka w'ibihumbi na kabiri kuko niho amashinga amateka y'ibihumbi rimwe rimwe byari byasinye kuri amasezerano y'irema byayemeza ko yajya mu ngiro iyo tenda rikajyaho ntishobora kujya rero inyuma yaho igenda imbere ibyo bantu nabyo nyine babyumvire kandi batagira umuco rero nk'amwe botohoza neza leta igashyigikira abakobwa bamwe na leta bagashyigikira abahohotera bagashyigikira leta n'ibyabona bagashyigikira byofasha kuko abateguye ibyo bintu bakabishyira mu ngiro byabaye kuko ari leta ari bakavuga nabo na leta bose bemera ko byabaye aho bakumvikana ni ababikoze byoca bijya habona ukuri kukajya habona abarikoze bagahanwa baba bari muri leta baba begereye leta ariko ntibavuga leta baba ari mubutavuga rumwe na leta bagahanwa none kuki abantu batinya ko abandi bahanwa njyewe nabagiye n'ikibazo ntibanzirije none bimwe bahora bagiriza abatavuga rumwe na leta bakoze muri iyo myaka y'ibihumbi bibiri na cumi na kane cumi na gatanu byarahebwe ya mitahe yarahebwe sindumva igisubizo nta byabaye sindumva igisubizo nibareke kuvanga ibintu byinshi ngo bagira batere intambara abo baravuga ko atari umupolisi yafite kujya gufata abantu baravuga ko atari umupolisi cyari bafise bo bakoresha amategeko n'ubutungane gusa kandi uko babikora baravugana n'abo diyoga niyo leta urumva baravugana sinumva ibyo leta yorwanya uwo mugwi kandi bose akajya gushyikiriza bya bindi yagiriza batavuga rumwe na leta batambuye igihugu bagaturira abantu bagashyira abantu mu binogo ibi byumvikana rero bose bajya baterana kandi bakarongwa bakirirwa urubanza kuko bavuga ko hari abataraha basarukira imitayane none ibyo byose bizogenda gutya barahe cyane barakeneye bavuga ati mu Burundi ibyo gihamya turabihebye ko bakabyishyurwe ngomba ko bahishyura ko ibyo bibazo ingazanye ibintu byinshi cyane banyishyure ko bahageze ahora bahagiriza batavuga rimwe na rimwe banyishyure ko bahageze by'imitahe banyishyure ko nta byaha byabaye hano mu Burundi muri iyo myaka.
Urakoze cyane mushinga nahe ngenda kumana twaye twagerageje kandi kurondera umushikiranganjije w'ubutunganye kugira ngo bimwe muri bibazo tubibonere inyishu ariko ntibyadukundiye tugiye kubandanya tugerageza kubarondera tubandanye ku murongo twakira abandi banywanyi twakire Mugisha. Mugisha wiriwe neza
egzemwiriwe ku Barundi n'abanyamahanga batumba bose Mumpere mikoro Jacques Bigirimana akantu ndamubaza gato hama mbandanye.
Nduga kwijamba amasegonda make arakumva.
Okay, avuze ko iyo sentare irikirakoreshwa rigikoresha. Twabivuze nta gikoreshwa kinganya Jacques Bigirimana. Kuva muri 2015 yaragiye kumara ryarasemera agira ati yamara jewe Jacques ngiye kuzibiriza ubutungane bw'u Burundi kumbonera kure zari muri kiriba ondese zakora amabatandukanye mbege uduhicegeranyo cyibyo yakuye mu bwo butungane bw'u Burundi yituye yarabivuze ku mwanya muremure aravuga ati babigoti agiye gukurira inkoni kugishitsi abo babigoti bari kwaravuga mu ntara zitandukanye yo duhicegeranye cyivyo yarose nyakubahwa Jacques Bigirimana urumunye politike vyukuri kandi ntuzo wongera uvuge ngo urongo uyu mugambo FNL me ushobora kuja ku radio kuvuga ikintu ejo bwacu ukavuga ikindi ni mube abanye politike bimvuga kuri me icyo mbona jewe ku iyo sentare ni bareke bazi hanyuma abazokwera bambikwizera abazobona ko bakoze ibyaha bihamije bikwiye guhanywa n'iyo sentare babihanigwe kuko hari ibyaha byabaye agahomera bunwa mu gihugu cy'u Burundi no nk'ibyaha byabaye ku itariki 10 mu mwaka warenganye mu itariki ni ibyaha ubona ko sentare y'u Burundi ishobora kubiba biragoye.
Urakoze cyane Mugisha. Urakoze cyane. Reka tubandanye twakire n'uwitwa Egide. Egide uraho?
Ego murakoze ndaho. Jewe nagoma manze shimire abatumire, mbashimire Jacques Bigirimana, mbashimire nangenda ku mana Leonce. Ku nyishu bariko baratanga. Hama kuri Jacques nagoma ndamukengurukire cyane ku nyishu ashoboye gutanga na cyane namubije guhigana bitangura gushika n'ubu abarundi nibaza ko byabaye ari twebwe byababaje yaradukomerekeje cyane kandi igihe cyose tubaho twama twifuza ko tumenya ukuri kugira kumbure dushobore kuronka akajya ko kurira abacu no kubona abacu ibyabahitanye ngeze ngaho rero nagomba ndamwibarije Mutama Jacques harabaye Arusha mu Burundi iyo bashe kutubarira ibijanye n'izo 93 bakatubarira izo 72 mu gihe bisabwa ko hishugwa ku bibazo biba biherutse kubana cyane zabaye guhera mu 2015 bagaca bazana izo 93 72 65 mbega ko barusa akajyo mu masezerano ya Arusha mu biganiro bya Arusha nk'abaturongoye twashize imbere ngo mwashikirije iki ibiganiro byashyize kuki haraho mwipfuza ko bishobora gushika mugabe itashyitse yagenze gute amasezerano yarusha yarashyizwe mu ngiro uko mwari mwabiyanze biga byagoreye kuko nibaza ko ibijyanye na 93 dosiye andadaye n'ibindi kumanuka yaragaragaye yuko mu masezerano yarusha uri kurabibona n'umugabo wa Severe wari washyizweho ko kabisa karakazi gakomeye kuwo mugwi nagomba ndamaze rero aho byananiraniye hama kandi nagomba ndamaze aravuze ati bwenge naguhinyuye kibuye nakududuye bigaragara yuko kandi yemeza ko iyo sentare ari igikoresho muga ndibaza nk'umurundi mbega iyo bishyitse hakaba abarundi bamwe iboneka yuko leta babona kumengo barumvikana cyane mu makungu gusumba leta kandi leta ari twitwayitoreye nikosa ryabo barundi na mayeri babasumbije leta cyangwa leta bibabyahagoraniye hehe nagomba baduha umuco kuko turumva mu nyishu sindiko ndashikirwa neza mu nyishu ariko arampa kuko biragaragara yuko abona kumengo leta iriko irarenganywa nagomba numva mbarire ico leta ijoba bigora ko bigora ko muri rusange kugira nayo ishobora kumvisha ayo makungu
urakoze cyane dufise iminota 5 isigaye ndabasaba ko mwo kwishura ibibazo mu majambo make cyane duhereye kuri wewe mushinga ntahe bigira imana ku kibazo ca mugisha ni ca Egide
wakamere ko ca Egide ari gito ko abuze kintu cyane neza cyane yagiye ndakubwire Egide n'abandi bose bumva ubu yuko Arusha naho bahara yitwaza yani bi mu menshi mukubuga Arusha n'iyo shivero severe ariko severe abo bantu aona neza yuko bakaye igihugu mu mpanga kuva muri iyo myaka yose Uburundi bwabonye amakuba niyo bari kubaranana banga yuko ubutumwa bw'Uburundi buca ubwo imanza niyo bari kubaranana banga yuko Sedeni ikora niyo bagiye mu makungu bati Sedeni muri amafaranga iriko ikora ibitaranye kandi bazi neza ko Sedeni ubwayo yatohisunze amategeko yatowe n'amashyiramateka y'amashyiramateka yarimo nabo baraho bamaze gufite igihugu bahunze igihugu nubwo yuko rero bazi ko baragira mushinga nawe wari ikibazo ariko baburagira iyise nka mpuzamakungu iri kiburagiza Sebeli abo bayisha abantu 2002 itaratu na gatanu itandatu n'icenda baganduwe na perezida Melchior Ndadaye niyo bari kubaraburagiza iyi sentare niyo bari kubaraburagiza itonto de severe bagomba yuko ubanza gukira na severe wimukira muri abo bantu babashyigikiye abo bashyigikiye rero ni iyo sentare mu by'amakungu irahe iyo nayo ikaba itwagwa nayo inyoropeyene isanzwe ibahaye indaro nayo inyoropeyene yabatuma kujya gutembagaza ubutegetsi n'2015 n'iyumvire ngo ni kindi ibyo nabyo bahungira iki severe bayinyurwa ko bazi ko amaraso bamenye aramaraso w'icenga aramaraso aka gira isiguro nabo icyo bo kwisiguza batika duhungire kuri ba gakabuja duhungire kuri ba bakoloni kuko ni bakoresheje nare maraso ahanini ni wa yabatuma kuko yasensetse aba bakoloni bigize ba mugara
cyane
cyane cyane ba mugira ba mugara
urakoze cyane urakoze cyane reka duhe akaryo na mushinga nahenge ndakumana umwanya tubanye muke cyane kuvyo bavyashikirijwe na mugisha canke Egide naho byari bibazo bya mushinga ntaye bigira imana jambo ni gwa
icambere ko cpi yote ntare kera gikoresho cy'abakoloni cyangwa cy'igereko yene ntabwo ko ntabyenzi ari kicene mu bwiye kandi abira yo bose bavyumvira ariko barivuga nda ubutungane bijya buvuga neza kana bede kwa kumugambi iri ku bitege kero ndibuka kuri projet twabwa tuko ubutungane bwo ni bwa iprona ni bwa batiniki ni butwerekeye ubu naho abantu bavuga ati ubutungane buhari ni bwa sende bete ni bwa bahutu ni butwerekeye nje ndavuga rero ntiyagiye abantu bagirisha zirirenge bagakoresha ibitutsi oya nibaraho bati ibintu none bivugwa n'iyo sentare byarabaye cyangwa ntibyabaye icya kabiri iyo sentare yaratohoje cyangwa yatangiye gutohoza yatangiye mu mwaka w'2015 mu kwezi kwa kane niko bari bamaze imyaka yose begeranya ibyo bintu rero aha kubafata ishavu ni kwegeranya ibyo bashobora kubafasha byose kubereka yuko ibyo baba bavuga kuri leta atari byo ko ubutungane bw'Uburundi bwaba bwaratangiye gukora kuri ayo madeki kandi bugafata bamwe
urakoze cyane
kuko iyo bafata batari bo ubwo butungane burakora rero ndakiruta hanyuma ikindi ni icyo bavuga ngo ikorera kugira habo n'abandi bandakabiga mbe ko leta yari isanzwe irimwo imyaka cumi n'itatu irimwo yosumbwa ingufu gute n'abantu bajeje ubundi kandi batari bo batarimwe none babatunga ibyumviro
urakoze cyane mushinga ntahenge ndakumana. Ndabashimiye mwe mwese rero mwaduteza amatwi, nshimiye cyane rwose abatumire bacu mushinga ntahe Jacques Bigirimana arongoye umugambwe FNL n'umushinga ntahe Leonce Ngendakumana arongoye Sahonya Frode muri kino kiganiro. Ndabashimiye mwe mwese mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka mu kiganiro cy'uyu munsi. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza.